Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ikaze nshuti bakunzi muri kumviriza ibiganiro by'uno mwanya muri siya gatanu muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe incamake y'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Haba mu mvura haba muci umuyaga nkuba twasezeranye na Regidez uzoguma uboneka nkuko bitegekanije.
Uyu ni Jean Bosco Musavyi ariko akurikirana ibikorwa mu kigo Gigawatt Global kigiye kuzakira tanga umuyaga nkuba utangwa n'izuba mu ntara ya Gitega. Avuga ko ico gikorwa kije kizanye akarusho kuvyerekeye kuronswa amatara abanyagihugu. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye imvura yaraye yononye ibitari bike mu karere ka Rubavu mu Rwanda. Turazigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze ntuti bakunzi bijwi rya Amerika ndanabifuriza umunsi wa Mungu mwiza. Amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere mu karere ka Rubavu gaherereye muri rengazuba bw'u Rwanda karere kaguyemo imvura itari nke. Ndi kumwe n'umugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ariko arakurikiranira hagufi ivyino nkuru. Claude amahoro ngaho mu Rubavu.
Amahoro Diane n'abakurikije ijwi rya Amerika muri aka kanya.
Imvura yaraye iguye kuno wa gatandatu yarishe ibitari byinshi ari abantu yoba yarahitanye muri ako karere ka Rubavu canke ibindi byahononokariye.
Diane, imvura yaraye iguye kuri wa gatandatu yari imvura nyinshi cyane ku buryo umugezi wa Sebeya ukora ku mirenge itandukanye y'akarere ka Rubavu wuzuye usenya amazu agera kuri 26 ndetse hari n'abantu bagera kuri 5 bakomeretse muri aka karere kubera nyine imivu y'iyo mvura. Hari abo yatembanye ariko baza kurokorwa ku bw'amahirwe bakiri bazima, ndetse hari n'amazu agera kuri 924 imvura yinjiyemo ariko yo ntiyasenyuka. Gusa ubuyobozi bwavuga ko hari impungenge y'uko imvura yongeye kugwa n'ubundi nayo ashobora gusenyuka. Hangiritse n'ubwiherero bugera kuri 254 ndetse hari n'amashuri yakozweho n'iyi mvura ku buryo ibikoresho by'abanyeshuri kimwe n'ibiribwa byabo nabyo byangiritse. Urugero wenda ni nk'ishuri rya ishuri ry'ubugeni ryo ku Nyundo cyangwa se Ecole d'Art de Nyundo byagezwemo n'amazi ya Sebeya kuko riri ku nkengero neza z'umugezi wa Sebeya mu murenge wa Nyundo. Naryo amazi yinjiyemo yinjira mu nzu abanyeshuri baryamamo, ndetse naho ibikoresho byabo byari biri nabyo birangirika. Kugeza ubujyane niyo mibare dukesha ubuyobozi ibyaba byamaze kwangirizwa n'iyo mvura. Ariko amakuru duhawe na minisiteri ifite ibiza mu nshingano mu kanya gato gashize batubwiye ko no mu karere ka Gicumbi imvura yaguyeyo yari nyinshi, ariko ko nta bindi byangiritse uretse ko hari inkuba zakubise zihitana inka ebyiri zirapfa.
Abantu basenyewe amazu n'imvura ubu muri kano kanya tuvugana barihe baraza kuronka aho bakika umusaya bamaze gufashwa kugarukirwako?
Yani abantu basenyiwe n'iyo mvura ni ukuvuga ngo ayo mazu 26 yasenyutse burundu, ndetse n'ayo ngayo amwe agera kuri 924 yinjiwemo n'imvura. Abari bayatuyemo bamwe bacumbitse mu baturanyi, abandi bahawe ibyumba by'amashuri baba bacumbitsemo cyane ko byari muri weekend muri mu mpera z'icyumweru, ni ukuvuga ngo amwe amashuri ntabwo yakoreshwaga cyane. Niho abantu bamwe batabashije kubona imiryango iba ibacumbikiye by'agateganyo bacumbikiye mu mashuri kugeza ubu ngubu.
Urakoze cyane rwose Claude Ganza Munyamagana, bandanye ukurikiranira hagufi iby'iyo nkuru hama hakagira gishasha umenya uratubwira natwe duheze tugitangarize abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane. Ubwo ibindi nahezaho minisiteri ishinzwe ibiza n'ubundi zaba yasuye abagezweho n'ibyo bibazo, ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu umaze kutubwira ko urimo guteganya ubufasha buzabashyikiriza ku munsi w'ejo ku wa mbere, ubwo naho ku munsi w'ejo.
Urakoze cyane rwose. Mukanyi sase duca dukubitira mu ntara ya Gitega.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi. Societe Gigawatt Global litanga umuyaga nkuba uturutse kuzuba kiriko kirubaka ku gatumba ka Milama zone mu Buga. Ikigo kizoza kiraronsa imihana itari mike umuyaga nkuba uturutse kuzuba. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika y'Igitega barashima gose kuko bavuga ko bari bafise ikibazo gikomeye cyo kuronka umuyaga nkuba. Umenyesha makuru wacu Gitega Fidel d'Antoine Sabimana aradu sigurira.
Huko vyemezwa na Komimana irakiza umushikira nganji utari na gataka mu Burundi. Ikigo gitanga umuyaga nkuba uturutse ku mishwara y'izuba kiriko kirubakwa ku mutumba wa Mirama zone mu Buga komine ntara ya Gitega kigiye gutuma ubukene bw'umuyaga nkuba buhera mu Burundi. Ni ikigo kiriko kirubakwa kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Buholandi n'ibanki yose. Abariko barashira mu ngiro uwo mugambi ni shirahamwe Gigawatt Global, isosiyete igizwe n'abanyamitayi b'abanyamerika n'abaholandi. Ico kigo giteganya gutanga umuyaga nkuba ungana na megawatt 7.5. Ishirahamwe Gigawatt Global ririko rirubaka ico kigo rifitanye amasezerano n'ishirahamwe ryeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi Regidezo. Jean Bosco Musavyi ajeje gukurikirana ibikorwa kuri ico kigo.
Uyu mucanwa mu bisanzwe dufitanye amasezerano na Regidezo hamwe na leta. Uyu mucanwa uzoja muri rezo ya Regidezo tuzokura insinga ngaha zishike ize gihajya kuri centre regionale ya dispatching, hanyuma Regidezo ikiuteranya n'uwundi isanganwe ikiukoresha muri rezo yose y'igihugu. Twebwe ico tuzogera directement na ka centrale gatonyi tuzoba duhereje abanyagihugu.
Uwo muyaga nkuba urafise akarusha usumbije umuyaga nkuba uva ku ngomero z'amazi nkuko bimenyeshwa na Jean Bosco Musavi.
Yo hageze muci amazi arakama kubera ikoresha ingomero z'amazi. Twebwe rero haba mu mvura haba muci twebwe umuyaga nkuba wacu uzoba wizigiwe. Tuzoguma duhe dutanga umuyaga nkuba twasezeranye na Regidezo uzoguma uboneka nkuko bitegekanije.
Ijwi ry'Amerika ryaraze na bamwe banyagihugu baba ku mubuga. Uyu mugabo yiyungunganya mu kumwe abantu no gushira umuyaga nkuba mu matelefone.
Muriro ntiwari kirenga abakiriya bakagenda n'amatelefone sinshobore kuyakira yose no mwijoro nkabo rudutara mugabo rurugomero ruje ruzotuma ndonka umuriro abakiriya ntibazosubira gusubira inyuma kandi amatelefone nzo yakira yose n'amatara mwijoro nzo yaronka n'abana bige mwijoro abo mfise.
Uyu mukenyezi nawe ati abakenyezi bagiye koroherwa mu buzima bwa bwa misi yose.
Ikigiye guhinduka kigiye kuba kinini cyane. Urabona nk'akaro rero twege mu rugo hari gihe nk'akaro ubwira ufise ibikorwa byinshi warukeneye kubikora habona bijya bikagucanga biriya bikagucanga ariko uzokwasa gatara ibintu byose ubikorere habona utegura ibifungurwa neza. Si ivyo gusa, gusyesha hari gihe hagera gusyesha uhavuga uti mve ngahano kwikomabu mve ngahano kumuboga ugasanga kikubereye ikibazo mbere uwo musu ukajya n'ideni bitari bikenewe wari kuja gusyesha vyiwawe. Kubw'ivyo rero tuzobangukirwa no kuja gusyesha tuzobangukirwa no gukora iyindi mirimo yose ikeneye umuyaga nkuba kubw'ivyo tworoherwe gusoma.
Jean Bosco Musavyi avuga ko uwo mugambi wa Gigawatt ni wamara kuja mu ngiro atamatara zosubira gukena mu Burundi.
Boje nibaza ko ikibazo cha Delestage kigiye guhera simu igitega honyene no mu gihugu cyose kirashobora guhera kubera ko uyu muyaga nkuba wacu ni megawate 7.5 nuvuga ni hafi y'uwo urugomero rwa Gwegura ruriko ratanga uno munsi. Nukuvuga ko baharuye ukuntu ingo zisanzwe zikenera umuyaga nkuba ushobora gutuma hiyongera ko ingo 60,000 batahora baronka umuyaga nkuba. Urumva ko atari ibintu bitonyi bizotuma Regidezo yiruhutse n'abanyagihugu biruhutse.
ekana ko imana irakiza mushikiranganje ubutare nagataka mu Burundi aremeza ho mu myaka mikiri imbere amakomine yose mu Burundi yoba yarusumya gankuba
nimba koko muyaga nkuba ari umugambi wa mbere mu makomine tugiye kubibona muri ya migambi ijanye no gukoresha amafaranga leta iha makomine imiliyoni 500 buri komine umugambi wo gutanga umuyaga nkuba hagati mu bene gihugu wabaye umugambi wa mbere koko natwe twihutire ugwize icyo tubona imihora ikiwutwara kugira ngo abene gihugu ubashikire twemera ushiranganje yuko mutereke ubuhinga kugira ngo ibyo bikorwa bikoreke abahinga barahari tuzobafasha uko dushoboye kugira ngo ejo mu myaka 2 imyaka 3 turize neza igihugu cy'u Burundi coba gifise niburi buri hagati mu gihugu abene gihugu bashika ku bice 15% bafise umuyaga nkuba
biteganijwe ku ikigo cya Digawatt ku mutumba wa Mirama kizotangura gukora mu mpera z'uno mwaka w'2018 Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba Nikambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara nicanyu
Nuko rero ejo saa yindwi zimwe mu nkuru turiko turabatororokaniriza muzoshobora kumva mu kiganiro iwanyu mu ntara hariho nk'iduzwa ry'amakara mu ntara ya Bururi hakaba kandi n'ikibazo c'abagendana indwara ya sida ibubanza bavuga ko kubona igihugu kitakironka amafaranga menshi avuye hanze biriko birabagira ko ingaruka mbi murabahagufi ya maradio yanyu ejo saa yindwi mwidonido y'izo nkuru Ijwi rya Amerika duce tubandaniriza ku kiganiro c'abanyedini mugenzi wacu Diane Ndonse aho yakira abanyedini bakagaruka ku kibazo c'uruhara rw'urwaruka mu kumbatira amahoro mu bihugu bitandukanye haba mu Burundi mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Diane Ndonse Bujumbura aratangura yakira abatumire bari kumwe
Patiri Aristide Ngabuheze umunyamabanga mukuru mu biro bya Ekleziya Katolika bijejwe indero runtu na rukirisu by'urwaruka turabaramukije
Nagize bwakeye
twakire na LH Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabaramukije
Turamukije turamutse n'abatumviriza nabo turi kumwe
Ego twakire na Simbo Jean Baptiste umunyamabanga mukuru mu runani rw'amashirahamwe y'urwaruka mu Burundi CPAG namwe bwe turabaramukije
Amahoro neza
Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'ico amadini n'amasengero akwiye guterera mu rwaruka kugira ngo rushobore guharanira amahoro Patiri Nikiki amasengero n'amadini akwiye gufasha kugira ngo urwaruka rushobore guharanira amahoro rushiko rubikora
ivyo twebwe muri Ekleziya Katolika ifasha urwaruka kugira ruhanira amahoro ubwa mbere biva ku nyigisho nyene nihangiro y'Ekleziya Katolika kuko mu nyigisho z'Ekleziya Katolika dusanzwe iryo hangiro ry'amahoro turihabwa n'uwo nyine dukurikira ariwe Yesu Kristo ariko urwaruka ku buryo bwiharije turarwigisha guharanira amahoro duciye mu bintu byinshi ubwa mbere duciye mu mahwaniro y'urwaruka nyene duciye kandi kuri ibitwita imihari urwaruka rurahurikiye mu byo twita imihari hanyuma kandi duciye nko mu mashure ku nyigisho zitandukanye ama club mu mashure mbere no vuga nti no hagati nyene y'amashure n'ayandi hariho ibintu byinshi biharanira byo guharanira amahoro bihuza amashure n'ayandi ama match nkino cyangwa ubucuti amashure n'ayandi agiriranira
LH Haruna mbega mwebwe namwe mu midini wanyu murafise ibikorwa mutunganya nkuko twumva Ekleziya Katolika ibikora kugira ngo bishobore gufasha urwaruka guharanira amahoro
umuntu ubyabanza kumenya ubwa mbere ko urwaruka ni nguvu zidasanzwe haba mu kwemera haba mu bikorwa bya misi yose ubugira kabiri nuko umuntu atanga icafise kugira ngo ugaruka turusabe ko ruharanira amahoro nuko tubanza kwerekana amahoro niki ibyo nibica mu nyigisho rero nuko bigisha rero haba ku ntebe y'ishure haba mu nyigisho za misi yose no mu mihana kuko turavugana n'abavyeyi nyine bakwiye kuvugana n'abana babo kuko hari abavyeyi benshi usanga amazi kubona nk'umwana agiye mu ishuri avuga ati kwa kundi ko inka y'umuci ngo narahejeje ngo hasigayeho umwungere akibagira yuko ateza kuguma ariko aragira ikiyago tukamya kandi yuko ugwaruka rurigana
rurigana rushaka gufata ishusho kuri bakuru babari imbere nuvuga rero yuko mu bijyanye n'inyigisho nuko menya yuko ejo kugira ngo hazobe heza nuko bazabahateguye bakategura kuba hifuza benshi bakunda kuvuga ngo gwaruka ngo ni Burundi bw'ejo mu gato rwatuti ni Burundi bw'uyu munsi n'ubwejo kuko umunsi warafite ibyo abazwa ejo naho kandi kwaza bagejeje amabanga yenda kumakomeye kwavuga ejo mengo nta natazoshika nubwo ariko ariyo imigambi myinshi umuntu ateza kugira ugwaruka kugira ngo rumenye ico ruri rumenye yuko ibyo bitariko beregena neza uyu munsi ejo kugira ngo baze bikosora ariko bakwiye kuba afite inyigisho zikwiye.
Ego ego Jean Baptiste amadini n'amasengero murakorana kugira ngo mufashe uko gushigikira ubwo gwaruka mu guharanira amahoro.
Uno munsi je noshima gose intambwe ugwaruka rugeze ko mu bikorwa rusanzwe bikororarangura bivuye ku mfashanyo zitanzwe n'amasengero hamwe n'amadini ariko nkavuga nti umva ugwaruka ruri ku kivi ni ngombwa rero yuko utwo twigoro twongeretswa kuko dufatiye kuri kahise cyangwa no kuri kubu hari ibibazo byinshi biri mu gwaruka cyanye n'ivyo nibijanye no gukarihirizwa ubumenyi cyanye nuko ugwaruka rubaye ariko n'ugwaruka no vuga rumaze kwisununura kuko twebye muri mu runani rw'amashyirahamwe CPG dukorana n'ugwaruka ruri hanini mu mici ibiri ifatiye ku myaka hari ugwaruka ruri mu myaka iri hagati ya 14 na 25 ubwo ugiye kuraba umuce munini n'ugwaruka rusanzwe ruri ku mashuri abo rero barahabwa indero w'iciye mashuri barahabwa indero w'iciye muri ya club ariko kandi hariyo n'urundi gwaruka rufite imyaka iri hagati ya 18 na 35 ubwo akenshi ni gwaruka usanga ruriko rurondera akazi gwaruka rufite ingorane idasanzwe z'uko usanga rudafite ikintu rukora ivyo rero musanzwe mubizi yuko iyo umuntu adafite icyo yihereza akenshi ni ahandi cyo usanga giye guhurumbira ivyo atategerezwa guhurumbira ariko ubundi umuntu yari kukivya ariko arakora birafasha kugira yumve ko byukuri yo sahiriza muri uko gutsimbataza amahoro muri rusange rero ugwaruka nuko gofashwa mu kwiga hamwe no kwiyumvira imigambi irashe yotumejo rushwa kuronka ico guhereje.
Ego Patiri yari yavuze ko ari amahwaniro bagira mugabo atatubye neza mbega muri amahwaniro ni giki hanini mubafasha ugo gwaruka
muri ayo mahwaniro akoranira mu gwaruka rutandukanye mu budasa bwabo irantanga karurire kuko ari yatunganya ku gihugu cyose cyangwa ku gwego rwa diocese cyangwa ku gwego rutoya rw'amaparuwase nka 5 ivyo bita region pastorale intara y'ubutumwa muri ico gihe urwaruka bararutumako rukiyandikisha hanyuma bakazomara iminsi 3 bari hamwe iciza cavyo nuko nkuko umugenzanje Simba aheje kubivuga n'urwaruka gwaba uri mu mashure canke rutari mu mashure nico gituma mvuze mu budasa bwabo hanyuma
namoko
byose ubudasa bwose haba amoko ubutunzi uri mu ishure utari mu ishure bose barabatumako agategurirwa inyigisho y'iminsi 3 no kuvuga rero barara aho hantu paruwasi bayabakiriye iciza kirimwo nuko urwo gwaruka rwakirwa n'imiryango niyo iruratsa kandi uwari we wese aza kuza atazuja kumuraza uwari we kandi ntatoruja kumuraza umwe wese agenda kurazwa n'uwo bamutoriye bati wewe umuryango kana kawo yandikishije niwe kujana ukuraza murumva rero mu guharanira amahoro biratuma abantu bamenyana udasa bwabo bakabona ko bafise ikikorwa kimwe amizo nyigisho bakazironka mu minsi 3 kugira ngo nabo basubiye iyo baba bazibagende bajanye inyigisho zubaka imiryango zubaka urwaruka rimwe mbere niyo giterambere birimwo turabakaburira n'ubwenge tubabwira tuti nyabuna imigambi nayo ijanye n'iterambere imeze kunuku nuku mwo yitegure kunuku nuku.
Ego muravuze ko mubakoraniriza hamwe atagutandukanya numviseme ngo sinzi no ku myaka ngira ngo nico kimwe
oya ku myaka dufatira ku bamaze gushikana n'imiburi imyaka 16 n'ukuduka.
Ego ntage ugaruka ruba rukeneye ngira ngo gusigurirwa bivanye n'ibihe ruba rurimwo bivanye n'amashuri ngira ngo bize hama bakabashira mu migwi kuko ivyumviro bishobora kuba bitari bimwe
uravye ugaruka yarabo bivanye ngina abantu basanga ariko barabita bajya imiyabaga abakiri bato no kubijanye n'amahoro biraza bikajamo kuko nkuko Patrick yagiye kubivuga iyo usize hamwe abantu bashobora kuba ari mu mice myinshi mu bijanye n'imyaka n'imico iba atarimwe rimwe na rimwe nico gituma bishobora kukenerwa yuko ubashira mu mice mito mito bivanye n'ibyo abantu bashobora kumva kuko ibyumviro ntibari bimwe no kubona ko ari kumwe ukabuzi ko abo bari mu mashuri bivanye n'ico watumbereye kubashikiriza ari ushobora kubashikiriza hamwe bose abari mu mashuri n'abatagiye mu mashuri mugabo hariho n'izindi ngisho ushobora gutegura zerekeye abagiye mu mashuri kuko hariho umwe amaze kurengera ugiye kubashiramo ka bose mpana utari mashure basanga mengo bari kwatakaza umwanya akone n'inyigisho rushobora gutegurira abo bantu batagiye mashure kuberako bivanye n'ubumenyi wafise bwo mishure zijya nyigisho ugiye kuzisha muri rusange bashaka kuzitahura nubwo ko biravana n'icyo wategekanije kubigisha ukashaka kubashira mu mice mu migwi nuko ushaka kwahuriza hamwe bivanye n'intumbero wabafitiye
na Patrick ngiyango niko basanzwe babikora ngira nuko twamukiriyemo
yego turabikora ubwo n'uburyo bumwe bw'ingene duhuza urwaruka rwinshi ariko kandi niyo tuba twabahuje ntibose kivuga yuko wigisha abantu ikivunga oya ni ibintu biba biteguye ku buryo bw'uko ubashira mu mirwi ibivanye n'ingene
n'ubukene
bategera ariko hambavu y'ivyo turafise ibintu twita imihari muri Ekleziya Katolika imihari muhora mu yumva imihari y'abaskuti ingendanyi abasaferi abashoni state n'abandi nabwo nubundi buryo gugushobora ukabura ubwenge no kwigishwa mbere muramona nk'abaskuti cyangwa abasaferi ko bakora n'ibindi bikorwa no vuga yuko ari nk'ibyiterambere babakaburira n'ubwenge bw'ingene bashobora kubaka imigambi yabo n'ubundi buryo nabwo rero nk'uko yari karabivuga gukwigisha abantu bivanye n'icyo bagomba gukurikira ariko kandi n'ubumenyi n'ubukerebutse babagezeko
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Jean Baptiste ibyo bariko baravuga aba barongoye amasengero n'amadini mumva ni bishobora gufasha urwaruka kugira ngo rushobore kuba muri ibyo bikorwa byo guharanira inyungu z'amahoro
cyane gose mu kirundi barayamaze ngo nta utangisha dafise ibikorwa nk'ivyo rero biratuma guhaguruka vy'ukuri rumaze kuba ruri kumwe muri iyo migwi muri ivyo bikorwa urumva kwanzu bwa mbere ko guhawe agaciro kuko hajya iyo urwaruka rubikora urabaho hajya mu kibano rutagiye ruraronka kajya ko kujya mu bikorwa nk'ivyo rimwe na rimwe hari igihe guyumvira ko gwakumiriwe iyo rero ruserutse rukajya mu murundi gwaruka bagahana ivyiyumviro bagakarihirizwa ubumenyi bagashobora no kujya ku kivi kugira bakore ivyo bikorwa by'amaboko byunganira mu iterambere y'ikibano babayemo ni kintu kibaha agaciro gose gituma banashobora kuronka n'akajyo keza ko kwiyumvira kazoza kukwiyumvira ingene bitunganiriza ejo hazoza
mwavuze yuko hari ugwaruka go kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 35 ruri mu bukene hanini bw'akazi kandi yuko utagira icyakora yuko hari byabamo nyene bitari byiza bitari byo gushimwa mbega ugo gwaruka ruri muri iyo myaka rurafite ingene rushobora gufashwa mwebwe murongoye amasengero n'amadini
nivyo ubwa mbere ho nkuko na Patrick yavuze nukubanza kubigisha ibijanye n'imyuga mito mito tushaka gufatira cyane cyane mu buruhu corona bihoragira amakambi y'akazi ajya makambi y'akazi abari mu ntumbero zibiri ubwa mbere ho ugo gwaruka ruramenya ibikorwa by'amaboko nyamugenda ko bavuga ngo ntarimira impeshi
ego
ni nyaka inyagimwe mu gihe baba bari kumwe bacamenyera gukorera hamwe kuburyo bashaka kugira umugambi bagashukusaba ingere ushaka kwafasha haba mu bijanye mu kwemera kwacu ugashaka kwafasha bafashirije hamwe guko kandi tumenye yuko amahoro ajana n'amagara meza udafite amagara meza n'ubwo ariko baharaniye amahoro amahoro abamunda kandi
bega subiye inyuma gato ugwaruka nyene rutagira ico rukora kuvuga yuko nimba rushobora guharanira amahoro tukuvuga ko ruri no mubashobora kuba bashobora guhungabanya amahoro rero kubera no kuba ico bakora
neza go
cyane go
nibo babere bo banafise ni nguvu niwe washobora no guhendwa kuko umuntu ashonje mubwitanye ndakoresha ibi urashaka kumukoresha uko ubishaka mu gihe adafise izo nyigisho zikwiye zimwereka iki ni cyiza akamenya cyo yihanganira ukamya koko abakera baravuze bati ngo igihe sinigeye bavuga neza ibyo bisurumba nibo bakomeye bafite ingufu ushobora gukoresha ibyo ushaka byose mugabo kandi izo ngufu icyo tubafasha no kugira ngo badishire mu iterambere zize kubafasha nize mu gusambura
ikindi no kunganira nuko iruhande yuko ari nabo bakomeye bafite ingufu ni nabo bagize igitigiri kinini cy'abarundi ivyigwa vyagiye birakorwa vyarerekanye kugwaruka ruri ku bice birenga 60%. Cyumvikana rero yuko ico gitigiri cy'abantu bagize igihugu iyo batitaweho bikwiye ngo hiyumvirwe imigambi by'ukuri yo gufasha kugira bagume ku murongo mwiza w'indero umurongo mwiza ukumva ko bahamagariwe kunganira mu iterambere akenshi nuko abo bantu bashobora gutsi badatsimba taje amahoro mu ruhande rumwe nuko ashobora no guhungabanya ya mahoro
hari bavuga ko bakoresha mu rwaruka rukoreshwa cyane mu bijanye na politique ni kuvuga rushobora kuba rukoreshwa rero rufise ibikorwa rukoreshwa mungira ngo rushobora kuba atari ibiharanira amahoro cyane cyangwa ruriteze imbere mugabo ko biri ko singira ngo rurakora
hanyuma tuvuze tuti gukoreshwa mu bya politique burya nuko abantu kenshi bihutira kumva ngira ngo agahaze ubundi politique hari imigambi iterambere ijya muri politique hariho nibindi byinshi biba bikobirarangurwa mu gihugu bijya muri politique nivyo yuko haba hari abanyapolitike ngira ngo baba bafise izindi ntumbero bashobora gwagwaruka nyene bashobora kurukoresha mu bindi bitaza byukuri biri mu ntumbero nziza ariko byukuri iyo gwagwaruka gwigishijwe kwebwe mu runani rw'amashirahamwe y'ugwaruka tuvuga tuti icuma gikomeye ni icaciye mu ruganda iyo gwagwaruka gwaciye mu ruganda rukigishwa byukuri akenshi ruba ari gwagwaruka ruba ruri ngaho kugira rusahirize mu gutsimba taza ya mahoro
yego
ahubwo jewe ndibaza tukivuga ivyo nyene hari ugwaruka rutezwa kuraba neza kandi kugerageza kubafasha kuronka imigambi tomoye n'urugwaruka ruriko rurananirwa inyuma y'ishuri shingiro kuko ni rwinshi haraho naciye nsanga umusaseredoti yabegeranije mu paruwasi imwe yari afise urwaruka rurenga 80 umva imisore n'inkumi bagifise ingufu bategerezwa kuba bafise ico bakora tutaravye neza muri iki gihugu cacu urwo rwaruka niko ndavuga ariko rurananirwa inyuma y'ishure shingiro badaheza ngo babandanye n'ukuraba neza haba ku rwego rw'igihugu haba no twebwe mu madini haba no muri abanyene bajejwe iby'amashira hamwe tukiheza ico twokora kibereye kuko n'urwaruka rugifise ingufu n'urwaruka rugikeneye ubumenyi ariko kandi n'urwaruka rutegeza kubaka kazoza karwo rutaronse rero abantu babafasha kubaka kazoza kabo babagira imigambi myiza ibafasha kwinjira mu buzima murumva yuko vyanditwa ko turavuga ko umuntu ashobora kubakwega ati nyabuna nuzi ngaha ndaguha gasabune ndakugurira gahuzu ndaguha ikigufasha kubaho muri ico gihe umunye politika aciye muri ubwo buryo yobahenda kandi yobatwara Icyo gituma ndiko mvuga nti mukubaka amahoro n'ukubanza kuraba neza ko turi ko turubaka urwo rwaruka kugira ngo rushobore kwimenya mu buzima gukora ibikorwa birubeshaho mu buzima twebwe twaragerageje kugira umugambi usa n'uwo tuzohava tuzuza turashira mu ngiro bukebuke kugira tusubire tubigishe ibyo bita réinsertion dans le travail n'ivyakunda ntituzobishobora twenyene twebwe muri Eglise Gatolika itko bishobora twenyine uko gwarukanirwa kwinshi
muzafashanya n'andi masengero hamwe no muntwara
n'icyo mugomba kuvuga n'ubundi twatezwe gufashanya mugabo bamwe bose batabanje kumva yuko ari nkenerwa aho niho cyane cyane shatse kudoma urutoki kumva ko ari nkenerwa kugo gwaruka umuntu atatezwe kuruheba
mukurangiza ibyo n'ivyo gwaruka ruheruka gukora mvuga ko rumwe goba gwaratumwe mu gutera amabuye mu gusambura isengero rya Eglise Gatolika mu gihugu kibanye cya Republika ya Demokarasi ya Kongo ufite byo muvuga kwiki
ni kagahaze twavuze yuko byukuri hari ibikorwa biko birarangurwa mu ntumbero yo gufasha gwaruka ariko kandi haracari hagahaze
pat n'umuvuga kwiki kuri bijya gwaruka gwakoze
ubwa mbere ho birababaje kuko nimba gwabikoze hari umuntu yabigishije kugenda kubikora ubundi nta muntu numwe yiyumvira afise umutima yo kwigishije urwaruka kuja gusambura urwaruka turwigisha kwiyubaka no kubaka igihugu niburushoyero kugenda gusambura ica rico cyose umuntu yoba yabigishije ivyo bintu murumva yuko sumukunzi w'urwaruka n'umwasi w'urwaruka ugaruka gwateza kumenya yuko umuntu wese akwigisha kuja gusambura ntaba gukunda ntaba rondera kazoza kawe kandi ntaba ari karakubaka
ego tubashimire ku ntererano mutanze muri kino kiganiro Patiri Aristide Njabuheze umunyamabanga mukuru w'ibiro mu biro bya Eglise Gatolika bijejwe indero runtu na Rukirisu by'ugwaruka turabakenguruki
ndabashikengurukiye na jewe kuba mwantumiye ndakengurukiye nabo twasangiye ikiganiro n'abatwumvirije
NH Haruna umwe ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwiturabakenguruki
turabakenguruke ku butumire nabo twasangiye ikiganiro twibaze yuko gwaruka twatwumvise kugira ngo rutsimbataza amahoro
Ego Simbo Jean Baptiste umunyamabanga mukuru mu runani rw'amashirahamwe y'ugwaruka mu Burundi CPAG namwe mbwe turabakenguruki
natwe turabakenguruke gose buri kicimbiro ciza mwagize cyo gutunganya ikiganiro gishobora kugira icyo cyunganiye kugira ugwaruka rugume ku ntumbero nziza
twibutse abari ko baratwumviriza ko mwari ko mwumviriza iki kujya America aho twari ko turavuga kubijanye n'icyo ndongozi z'amashengero hamwe n'amadini bashobora gushigikira kugira ngo ugwaruka rushobore guharanira amahoro Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Arakoze Diane Ndonse namwe bwe ncuti bakunze Mike Mora twumviriza nanje Diane nahazwe hamwe na Fatuma Alimasi Kalala tudasize inyuma ingenieur Diego twari kumwe muri kanukanya tuyifurize twembi kugira umunsi wa Mungu mwiza